Iri nijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ribandanya ibiganiro byo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda. Mushuti muteze amatwi namwe mwese mucugura ama radio yanyu, twongeye kubaha ikaze mu biganiro byacu. Muri kumwe na Fidel Niyongabo ateramije ibi biganiro. Uyu munsi ni kwa gatandatu itariki 17 z'ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2018. Muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru y'akarere k'ibiyaga binini. Inyuma y'ibivugwa mu karere turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara gishimikira ku makuru yo mu ntara zo mu Burundi no mu makambi y'impunzi z'Abarundi. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru yo mu karere. Imvura nyinshi yateye imyuzurane mu karere kose ka Afrika y'Ubuseruko, muri Kenya, mu Rwanda no mu Burundi. Mu Burundi abantu batandatu barapfuye, abandi batatu barakomereka mu gitondo cejo kwa gatanu baguwe ko n'umusozi ku mutumba Gasenyi wa komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Abahuye n'iryo sanganya bari kubaka inkengera z'uruzi Gasenyi mu ntumbero yo gukingira inyubakwa z'ikirimba cy'umukuru w'igihugu ziriko zubakwa muri ako karere. Ni inkuru y'umumenyesha makuru wacu Evariste Nzikobanyanga.
Ije ni mashini z'igipolisi gitabara byariko bigerageza gukura umusozi wari waguye kububatse n'abafasha babo bariko bubaka inkengera z'uruzi Gasenyi. Ni mu buraruko bw'ahariko hubakwa ikirimba cy'umukuru w'igihugu no kwibarabara rya Bujumbura Bugarama. Umwe muri batatu barokotse muri iryo sanganya yabwijwe ijya Amerika ingene byagenze.
Samoya twadutanguye akazi turakora twakwita deplasa amabuye tuyakura hafi y'iryamanga mwabonye tuyegereza hino tuko turakora hanashanze hara iho none kare imvura niho hagati y'isaha 2:15 niho umusozi wabona ukoroka ukoroka umuntu twese tabo twaziteze o cyo byavuye ko no kwera haguye imvura nyinshi ejo bibonekana ko umusozi waraye usomye unyiwe amazi menshi bica bituma rero umusozi uremererwa niyo niko gukoroka.
Umushikiranganje ajejwe ibikorwa bya leta yishikiye hakiri kare ahabereye iryo sanganya. Jean Bosco Ntunzwe n'Imana yari yumiwe cyo kimwe n'abari muri cyo kibanza.
Nkuko mubibona turi ngaha kuri uruzi Gasenyi aho hayejeje kubisanganya umusozi waguye ku bantu. Ni ibintu bisanganya byashitse ariko icyo twabamenyesha nuko ibikorwa barafashe asiranse abantu botekana isanganya ryama risanzwe ku mashanti ko byama bigenda ibikorwa nk'ibi ariko birakogwa usanga ari amasanganya yabaye n'atamuntu aba yifuza ko iryo sanganya ryoba. Nicyo gituma twaciye dufata asiranse kuba tuba tuzi yuko ari amasanganya ashobora gushika kuri shanti. Rero asiranse izo kiraba ingene ikorana n'imiryango yabo kugira bashobore kubendamiza.
Uno mukenyezi yari yaje kuraba uwo bubakanye yari yaguwe ko n'uwo musozi nta cizere yari afise kuwiwe ari muzima. Yarangwa n'intuntu n'amarira avuga ko atazi ingene agiye kubaho n'uruvyaro asigaranye.
Twabuze umugabo yitwa Sinabimenye banavandira yego turafise abana batatu niwe yabaronderera yego tubimenye ubunyene ko twabuze uwacu ntibigiye kunyorohera kuko niwe yaronderera abana nkeneye ko bamfasha bakamfasha kurera ibi bibondo byanje bisigaye.
Inyuma y'amasaha nk'abiri ibimashini by'igipolisi gitabara byashoboye gukura abantu batandatu munsi y'uwo musozi wari wabaguye ko ariko baza basezeye isi. Ibyabaye mu gitondo cy'uno wa gatatu ku ruzi Gasenyi byarigeze kuba no mu myaka iheze. Icyo gihe hoho ubwo ruzi rwaruzuye rusendera mu mazu y'abanyagihugu abatari bake barahasiga ubuzima amazu arasidagurika. Umushikiranganji w'ibikorwa bya leta akavuga ko ari nacyo gituma hari kwatunganya ivyo bikorwa.
Nkuko mubizi mu 2014 harabaye ngaha nyine kuri uru ruzi isanganya ryatwaye abantu batari bake. Rero niho ibanki y'isi yose yacikorana na leta y'u Burundi iraduha uburyo kugira dushobore gutunganya neza uru ruzi kugira ntihasohoke kuzaraboneka impanuka nyinshi. Byari bikorwa rero twe twarose ifashanyo y'ibanki y'isi yose kugira turabe ko izi nzuzi za Gasenyi Kinyankonge twashaka kuzitegura neza kugira na Nyabagere kugira nishobore konona tuzazironona ubuzima bw'abantu. Niyo fashaye twe twashoboye kuronka ibikorwa bikaba byariko biragenda neza gushika ubu atari iki giduciriyemo nta ngorane n'imwe yabigahaga.
Bujumbura Evariste Nzikobanyanka, Ijwi rya Amerika.
Ahandi abubatsi bahuye n'isanganya mu gitondo cejo kwa gatanu muri zone Buterere iri mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura baguwe ko n'igisenge cy'inyubako y'amagorofa atatu muri site ya Kiyange Colonel Ntemako Antoine ayoboye igipolisi yavuganye na mugenzi wacu Diane nini nahazwe
bari ko arubaka inzu y'amagorofa atatu ikiramo mu karero abantu bagire basheko idare igira kabiri abantu bari baje kwipanga kugira batangure guponda no gushako ibeto abantu rero basi buzima cyane igikigire cyabo mugabo abakomeretse twafite kwa muganga muri MSF 42 ubu twariko tarondera dukora nyine aho inzu yabomokeye abana amadari abiri abomotse ahitana abantu batari bake maze gutora rero ibiziga bibiri amato cabandanya turondera
hari amakuru atanduka kanye ariko aravugwa ijya nino bitwe ku mboga ngurukana bumenye meza yuko hariho nk'abashika batanu canke barenga bo babahitanywe n'ivyo bibomoka vy'iyo nzu ayo makuru harayo mwumvise hari miryango irabagana ibabwira ko ababo babashoboye kubabona bitabimana ngaho
abantu buzima bashobora kubarenga batanu ahubwo kuya inzu itari nko cyane ubu rero munsi muri ibyo bihomoka bashobora kuba bariyo kugira nta kuziga ko twotora abantu bakibazima mugabo twokurayo n'ibyo biziga ngira abantu bagasuka ku mutima
muri rusangi bariko barakora muri iyo nzu bangana gute baharugwa muri banga
ishantebe ni izi gushyira ko idare murazishwa n'abantu benshi uko batubwira bakatika abantu babashe kugira bavuga yuko abantu bashika amajana atatu murabo ni bose abakozi bamwe bakaba bari hejuru ku idare yanyu gushyira ku beton abandi urabona ko bahereza mugabo basigaye n'impanuka cyane cyane abari abari munsi y'amadari mu nzu mwo kuvuga yuko nk'icya gatatu cyangwa icya kabiri cyari mu nzu ntibyashoboka ko idari yari hejuru benshi rero bari ku idari hejuru gushyira ko ibeto mu nzu hagati ntituzi igitigiri cy'abariyo ko byakaze ntihari kenshi ku idari yari ryo hejuru uwo ni tuzi rero ibitigiri kanoni tuvuga tuti abantu boba bari munsi y'ibyo bihomoka mu nzu banganduka ariko niko nuko gutora ibiharure kanoni byogora ko benshi bari basanzwe bari ku idari hejuru bagire basheho beto abo rero basohokanye n'inzu harimo bakomeretse batari bake hama bari nabo bo bari mu nzu hagati nta bumenya igitigiri aniyo rero ntitukamenya yuko aribo bahuye n'amasanga akomeye
hari muri abo majana atatu muvuga bariko barubaka iyo gorofa abaje bababwira ati twe turi bazima twari kumwe n'abagenzi bacu bobo murazi uko bangana
impaka ntiyishitse benshi babigihumura ahubwo wabona ko ari muzima yahakore mugenzi we kuko ntiyashobora gutora igiharuro kanoni we yagihumura bonyine bagira ati bari amakipe atandatu gusha ko beto nayo ikipe usanga irimo nk'abantu 30 babonye umuntu akiri muzima yahakore kuvuga rero ati nta kara cyane nshaka kiriho ubu byamugora
aho hantu habereye iyo mpanuka ni ahavugwa ko hari amazi menshi hari cyo ayo mazi yavugwa munsi y'ubutaka yakomeje gutera ingorane muri kahise ibyo babifitaniye isano
oya isanganya ngira abo n'abahinga bo bivuga hanyuma ko bari basanzwe uruhengero rwo kuhubaka bivuga ko bari babonye ko bishoboka aho cyo byinjira mu cyane n'iby'abahinga
naho mu ntara ya Gitega muri komine Gishubi imvura yarononye amashure inyubakwa za paruwase Nyabiraba n'amazu y'abantu arenga 10 amahektare ataramenyekana y'imirima igizwe n'ibiharage uburo imiceri n'imboga nayo yaratwawe n'umwuzurira abanyagihugu bomokewe ko n'amazu bacumbikiwe mu nyubakwa za paruwase Nyabiraba mu kurindira ko amazu yabo asanurwa abanyagihugu basaba imfashanyo yihutigwa kuko inzara ishobora kubatera biturutse kuri iyo mvura yaguye ivanze n'umuyaga mwinshi cyane iyo mvura yaje gusongera isibe kuko mu ndwi iheze hari haguye urubura rwasize rwononye ibitoke n'izindi ndimo ababa mu ntara ya Kirundo mu Burundi ejo ku munsi wa gatanu niho bahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi umumenyesha makuru wacu Jean Bosco Ndarurinze niwe adushikiriza iyi nkuru
mu ntara ya Kirundo umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi wahimbajwe kuri uyu wa gatanu ku mugwa mukuru w'iyo ntara ubuserukira mu ntara ihuriro ry'abakenyezi arashima ko leta yashyizeho itegeko rishyigikira urugamba rwo kugwanya amabi akoregwa abakenyezi naho biri uko Leya Ndacyayisaba arongoye ihuriro ry'abakenyezi mu ntara ya Kirundo avuga ko intambwe ikiri ndende mu iterambere ry'abakenyezi
nubwo biri uko haracariho agahaze mu bijyanye n'indero abigeme baracatwarinda ku bwinshi mu ntwaro mu migange no mu nzego zifata ingingo abakenyezi ntibaserukiwe bikwiriye
kubwo buserukira ikigo cy'ingo n'imiryango CDFC umunsi wahariwe umukenyezi n'akaryo ko kwirimbura Floribert Gahungu arongoye ikigo cy'ingo n'imiryango mu ntara ya Kirundo
umunsi mukuru w'umukenyezi hariho bamwe tumufata nk'uko umenga umenga n'uguhimbagwa gusa ariko nagira ndabwiye yuko arakaryo arakaryo umukenyezi ababonye abaronse kugira abone ahateye mu iterambere si umukenyezi wenyine na twebwe nyene abagabo kugira tubone natwe nyine icyo dufasha mu byerekeye iby'iterambere ry'umukenyezi no kwirimbura rero ntituze ngaha ngo dutambe ngo tutarike gusa tutirimbuye ngo tubone ko hariho ibyatugoye ko hari impinga ikiri ndende kugira umukenyezi ashobore gushika ku iterambere nyaryo
inyishu kugira umukenyezi atera imbere yoba iyihe rero ndacyayisaba
ari nacyo gituma twagira dusabe abakenyezi nabigeme ibi bikurikira kwiga amashuri menshi haza kaminuza kwijukira kuja mu migambwe yemewe n'amategeko itora bakongera bakitoza gutanga intererano ijanye n'amatora gufata iya mbere mu kwinjira mu nzego z'umutekano tugasaba abakenyezi batewe iteka ryo kuja mu mambanga yo kurongora abandi ko boshigikira bagenzi babo mu iterambere
kuri iyo mvo Melikyoro na Nkwahomba buramatari w'intara ya Kirundo ahamagarira abigeme kwijukira inyigisho za kaminuza y'intara ya Kirundo si byo gusa aranabahamagarira no kwirinda bihuha hamwe no kwitabira imyerekano yo kwiyamiriza ibinyoma n'ababikwiragiza itegekanijwe kuri uyu wa gatandatu
ndabashimira rero mu cyo gisata cy'iryo jambo ryanje ukuri muguma mubungabunga umutekano ntimuje kubinyoma amashyirahamwe abeshwa n'abarundi bamwe bamwe ngo mu Burundi ngo atakazi nta muntu ngo karahungabana ngo nta mukobwa kihari nta mugore kihari ihibambewe murahamagariwe bakobwa ababyeyi musidukane niyo nka twiyamirize ababesha cyamuza makungu ngo mu Burundi nagateka kahari agashaka mu karaho nyangwa biciye ku bantu bahora bakora mwajya shira hamwe twiyamiriza CPI ibyo biro bizobera mu makomine yose ndari buze ku mugaragaro abamyesha makuru bari ngaha turatumiriye abarundi abanyakirundo
umunsi mpuza makungu wariwe umukenyezi wahimbajwe mu ntara ya Kirundo kuri uyu wa gatanu mu gihe usanzwe uhimbazwa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu ngaha mu Burundi wahimbarijwe mu Kayanza kuri iyo tariki ibirori bikaba byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umukenyezi wiwe mu Kirundo mu buraruko bw'Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika
turabashimiye bagenzi bacu butugeze ku mwanya w'ikiganiro iwanyu mu ntara
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
yonzera nari mpedeje kubabwira ivugwa muri commune gitanga intara ya Rutana mu gihugu cy'u Burundi iri kwituma abanyeshuri bata amashuri nkuko muvyumva mu inkuru y'umenyesha makuru ijwi rya Amerika mu Rutana Alain Yves Irankunda
uyo muce w'iyo miryango yugarijwe n'ubukene igize commune gitanga ahanini igizwe n'abanyagihugu birimizi baze y'uburaro n'uburamuko mu mwimbu uvuye mu byo birimiye mu gihe cya none abo banyagihugu bemeza kwa mikoro yagabanutse bafatiye uko bari babayeho mu myaka 10 hitiye mu byo gufungura ivyo rero bigatuma gufungurira abana babo bicika umuzigo uremereye Pascal Nteza Bahizi aratuyagira
kubera izuba ryatse nabi umuntu atiye ukabanuka naho umuntu abafesha za gusoroma ucudushorera mu isoko rimwe zange zikege konyene tufise ubukene ubwambe rutangira kubura n'ukugaburira abana ndarima sinimbura mu mwaka uheze nateye ibiharage by'ijana na 15 ndabiteragira byose ibyo biharage sinakwemwa n'ibyurushye inkore nizo nimbuye nk'ikira amajana abiri cyonyene ibyo nibyo byatunze abana biratugora nyene none uko atoba bafise baza baza barabatwebwe hanyuma utwaba gusanganya duka turi twishi two kurya bagitwonyene umuntu aremanga none kutota ibibondo warabivyaye mu ndaha ari nzara akabyuka inzigo umwana akirirwa tariye cyangwa akajinja rimwe ku munsi no ku munsi hari uwirose rimwe ku munsi we ashima imana burya biragoye baheba amashuri kandi batoba
abana vya nkiye ko bihanganira ubwo buzima bita ko ari bubi buhanze abavyeyi babo ni baba bakija ku ishure irakoze Ive ati
hari gihe twabitomboza n'igihe byabura naratonda ku ishuri kubera navuga ati kangira umwe tarigeho usanga ibintu biguma bironko nyene najya nka saa sita mu ijoro nkataha nkaca ndyama ubukene buragurira nca bisabwa yuko nca bikoranamo nyakubura ibyo umuntu afungura hanyuma nca ndabiheba ku ishuri iyo ndonka ibyo nguma mfungura nayo kuguma mbandanya muga nawe nari kuronka ibikoresho umva nkaguma ntaronka ibyo mfungura sinari kuronka ububasha bwo gusubira ku ishuri
tumenyeshe ko gushika ubu mu bugenduzi bw'indero n'inyigisho muri komine Gitanga bwemeza ko ibitigiri by'abana vya baba amajana indwi na mirongo ibiri na babiri bamaze guheba ishure kubera ubwo bukene buvugwa mu miryango baturukamwo muri amezi atatu arangiye nzohabona yo Silver arongoye ubwo bugenduzi ati vyemezo nuko bariheba baja gupagasa kugira babeho n'abavyeyi babo
turabona abana baguma bata amashure baca ahanini hanze y'igihugu baci Tanzania mu bituma abanyeshuri baheba ahanini turabona abana biyadukiza bakaza babona barabyishyura baragiye turabona abanyeshuri bariko baraheba ku rugero runini tugereranije n'umwaka uhetse mu gice cya gatatu niho twara tubona ibitigiri binini ubwo n'umwaka biriko biradutangaza kubona igitigiri cyadutse
mu mashyirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu Burundi babona ko atawo bideha ubukene buriho kandi aribwo buriko butuma abana baticizere cya kazuza kabo mu byo kwiga Jacques Nshimirimana arongoye FNADEB urunani rwo yavugira abana mu Burundi aravuga ico bariko barakora kugira ngo ico kibazo gitorege umuti
bibazo by'ubukene hajye abana barabibona ashitse mu irakarara ubusa akabwirirwa rimwe na rimwe rero abana bacashobaka kwironderera inyishu bikaca bituma ibitigiri by'abana baheba amashuri bagomba kurondera inyishu z'ivyo bibazo biri mu miryango ivyo bitigiri biba binene cyane iki kibazo tukigira icacu turiko turavugana nawo mu bushikiranganje bw'indero kugira ngo twigire hamwe ivyo kogwa mu maguru masha kugira ngo ico gitigiri cy'abana ariko baheba amashuri kigabanuke binashobotse gihagarara turiko turahimiriza abavyeyi n'abana kugira ngo abavyeyi bashiremo ingufu binanate abo bishoboka bagumiza abana ku ishuri uko itumvuga ntabo bishoboka haraho binanirana turabiza ubuzima ingene bugenda mu muryango naha zohera tubitse umukanda mu myaka iri imbere azobona yuko yatubitse uwo mukanda bikwiriye
ikindi kibazo kidakwiye gufata minenegwe ni kijanye n'uko ugwaruka rurangiza amashure rukamara igihe kirekire ruri mu bushomeri kubwo urunani rw'amashyirahamwe aharanira agateka k'ibibondo mu Burundi FNADEB leta iticariye ico kibazo ingorane z'ubukene mu miryango zizobumurengera maze indero igende mazima yongo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bw'u Burundi Alain Yves Irankunda ijwi rya Amerika
Alain Yves Irankunda arakenuye cyane kuri iyo nkuru yiwe mushobora gusubira kumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com mujahanditse ikiganiro iwanyu mu ntara mu mwanya uri imbere turabafitiye n'amakuru avugwa mu makambi ariko mudukundire tubanze ducishe amaso ku mbuga ngurukana bumenyi ku nkuru ziriko ziracana canako inkuru rero tubona iri kwiracana cana ko gose ku mbuga ngurukana bumenyi ijanye n'amakuru avuga ko umuganga w'abana mu gihugu cy'u Burundi Dr Amerine Njimbere yoba yaratanze yarahamagariye ababyeyi kubijanye n'ibiterwa bimwe bimwe bishobora kunganira mu buvuzi bw'inkorora yimonogoje inkorora yimonogoje mu bana bamwe mu basomye mu bariko barasoma n'abasomye iyo nkuru baragize ico bayivuga ko bavuga bati mbega none uwo muganga yuba ariko arahamagarira abavyeyi guheba imiti kizungu bagakoresha ikirundi gusa menyesha makuru wacu Diane Ndonse ari Bujumbura yaravuganye nawe kugira ngo avuge ico yashatse kuvuga reka twumvirize inkuru yaduteguriye
Inkuru yaciye ku mbuga ngurukana bumenyi na cyane cyane ku rubuga rwa WhatsApp ivuga impanuro zijyanye n'inyifato abavyeyi bakwiye kugira igihe umwana agwaye inkorora zatanzwe na muganga Amerine Njimbere yanonosoye ibijyanye n'ubuvuzi bw'indwara z'abana akorera mu gisagara cya Bujumbura afatiye ku nkorora idasanzwe yibonekeza muri kino gihe mu bana bakiri munsi y'imyaka itanu Aha rero harabibajije ko iyo nkorora yoba ari umugera mushasha utoba ari umenyerewe. Muganga Amerini Jimbere yemeza ko iyo nkorora iri mu bana muri iki gihe atayo yaraherutse kubona.
Inkorora muri uku kwezi kwa kabiri yabaye nyinshi cyane gusumba ibindi bihe byose narimaze kubona bihora bishika hari imyaka ukavuga utu mwaka byananiranye mu mwaka weze byari bimeze uko. Barakoroye ku buryo budasanzwe, baragwara ibicurane, baracibwamwo, baragwara ku mubiri, barafatana amaso, utuntu twinshi ubona ko twavuye ku gicu kitari ciza, no kuvuga ico gicu ko cari catumye haba tu microbe. Ni migera y'ingwara, imigera ihindagurika bivanye n'igicu. Maze rero abana baragwaye cyane gusumba ibindi bihe.
Uko ibintu biri, uyu muganga avuga ko ubuvuzi bw'inkorora ku bana bari munsi y'imyaka ibiri butoroshe. Asigura ko biva ku bukene bw'imiti bagenewe ikoreshwa mu buryo bwo gupompa nk'imwemu.
Imiti ya gripe nk'uko iri yose atanumuvuyemo handitse ko itangura gukoreshwa guhera ku myaka ibiri. Maze rero twategerejwe kuyikoresha imyaka ibiri itarakwira, tukagabanya kugira ngo turabe ingene twashobora gufasha abo bana, kuko bose ntibashobora gukoreshwa imiti ijya isha mu mwemu, kuko icyo bita nebulisation ni hake muri iki gihugu, mbere ni hake cyane, hake gose nimba hashika habiri bizoba ari byiza bashobora gukoresha ubwo buryo. Naho nyene imiti yose naho ishobora guca muri ubwo buryo ikenewe ntiheza ngo iboneke. Ni nayo mpamvu rero novuga ko byarabaye nk'ibigorana, ariko ngira ngo ibicu bizogenda biba byiza.
Muri rusangi abanyagihugu basanzwe bikora ku buvuzi kama inkorora yo nikunzwe kujanwa kwa muganga. Uyu ni umwe mu banyagihugu asaba ko ubuvuzi kama butobura ikibanza.
Nukuri umuti w'ikirundi mu bisanzwe basogokuru bagomba gukoresha mbere byiza mwebwe mwaje muduha iki kiganiro mwudushikimbire ku buryo umuti w'ikirundi udashobora gufutwa, kuko agashitsi ka kera kavumbi ku muriro. Nitwaje muri bishasha hijyeje tuzobukenera tutakironka abantu bawuduha baduha inyigisho kungena umuti w'ikirundi ushobora gutangwa ku rugero rushimishije kandi rudashobora konona umwenegihugu.
Muganga Amerini Jimbere nkuwanonosoye ibijanye n'ingaburo y'abana hejuru y'ubuvuzi bw'indwara zabo aremeza ko hari amavitamine ari mu biterwa bimwe bimwe nk'umufumbegeti, ikizira nkogwa, umuravumba hamwe n'indimu ivanze n'ubuki bishobora gufasha umubiri kwigwanira, gutyo bikagabanya ubukazi bw'indwara. Ahanini ashimikira ko bifasha korosha umuhogo kugira ngo woye guharuka. Ariko rero muganga Amerini Jimbere aragabisha mu buryo bikwiye gukoreshwa, kandi hakana ko bidakwiye gufatwa nk'imiti ivura nk'uko harabavyakiriye muri ubwo buryo.
Nukuvuga ni utuntu dushobora gufasha umubiri kwigwanira kandi tukagabana urubukazi bw'ingwara. Rero nivyo mperutse kuvuga ko hariho ibiterwa bimwe bimwe umuvyeyi ashobora gukoresha bikiri bishasha. Munyumve neza aha ndahahagarara cyane, si byiza ko umuntu agenda afate igizira nkugwe agisekure hanyuma agiteke akimimine acashira mu icupa ngo azaraho umwana, kuko kirashobora kugasha, kirashobora gukariha. Ivyo wabigize biri kugatwe kiwe. Ngiki ico navuze kandi nongeye gusubiramo, hariho imiti ituma mu muhogo horoha hadaharuka ko hari guharuka. Harimo ikizira nkugwa yugishize mu buki, hariho indimu iyo uvanze n'ubuki gashira mu tuzi tushushe, urashobora no gukoresha umuravumba nawo nyene urorosha umuhogo ushobora gushira mu buki.
Uyu muganga aratanga umuco kukungene ingaburo nkizo zihabwa abana.
Ariko nikindi nshatse kugaruka ko nuko ivyo bintu uko ari bitatu ntibabivanga, ukoresha kimwe kimwe mbese bivanye n'umwana ingena ngana, kuko nk'umwana atarakwiza umwaka indimira mubabaza cyane. Niba umuntu ayikoresheje ayishira mu tuzi tushushe kandi agashiramo duke cyane, yabavyanakunda akabijya nk'imbombo mbere kugira ngo bigende buke buke, kandi ukabikoresha rimwe ku munsi ku mugoroba kugira ngo umuhogo ugume woroshe, wa mwana ntakorore rwose, kuko benshi barakorora bakadahwa ndetse bakandurukiramo no kuzingama.
Muganga Amerini Jimbere avuga ko ivyo bishobora kuba birafasha umwana mu gihe atabimenyetso afise byo kuremba nko kudafungura, kuyogwa hamwe no gushuha. Akabona ko ari byiza gutanga umuco nk'uyo, kuko hari abasanzwe bagura imiti batandikiwe n'umuganga bakivurira abana babo. Ivyo avuga ko vyama vyagize ingaruka mbi ku magara y'ibibondo. Nkuko bisanzwe tubasomere ivyo bamwe n'abandi banditse kubijanye n'iyi nkuru. Duhere kuri uyu yavuze ati, uyu wewe adusubije mu buvuzi bw'imiti y'ikirundi. Uyu nawe avuga ati, ntabara none yabazungu yoyo dufata simboni fise ibyo yica n'ivyikiza hari n'uyu yanditse ati ehe ariko mwe murantangaza none gishasha atubwiye niki ivyo biri mu byo basokuru baturaze kandi rugereka taraza cyaratuvura tugakira tubandanye n'uyu yavuga ati ivyo vyega nyene kubivuga tugarukirize kuri uyu yavuga ati uyo muganga n'imvyeyi basi ashaka kujijura abavyeyi ingaburo zamyeho kuva kera narindi ibujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Mu munota umwe gusa uramenye makuru ya Afrika kuri radio ijwi rya Amerika buri munsi. Kurikira video y'umunota umwe ku ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook rw'ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Radio yacu.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanya n'ikiganiro iwanyu mu ntara nyizina muramenyereye ko tubashikiriza n'amakuru avugwa mu makambi duherero mu ikambi ya Mahama iri mu gihugu cy'u Rwanda ivugwamwe bamwe mu banyeshuri b'abarundi bahungiye bahura bafashwa n'ishyirahamwe Maison Shalom bavuga ko batagira iyo bacira nayo bamira n'inyuma yaho iryo shyirahamwe rihagarika imfashanyo ryahura ribaronsa inkuru tubazumenyesha amakuru y'ijwi rya Amerika mu Rwanda Desire Hatungimana.
Abanyeshuri 50 mu kambi ya Mahama barihiwe amashuri yisumbuye na Maison Shalom bakiga amashuri y'indaro nibo barangije uno mwaka. Abanyeshuri ubasubiye mu kambi aho batabona akazoza kabo uno akabagaragaza amakenga afise.
Iyo wize ushaka gutera imbere ndetse ugateza imbere n'igihugu ariko iyo wize noje kuri kaminuza n'ije wize nta kintu bikumarira uyu agenda ukaba wiyo ukabiva nuko wize uko ubumenyi baburi mu makaye n'uri kubukoresha mbonako kabisa iyo wize noje kuri kaminuza nkuko natwe tumeze ndabona yuko ari ibintu tuvyakira nabi cyane sinabishye.
Uno munyeshuri yaramaze imyaka 2 aba mu buraro ku ishuri rya Rusumo High School amenyesha ko ahasubiriye mu ikambi ubuzima butari ko buramworohera na gatoya. Amenyesha ko hari n'igihe abona ko yataye umwanya
tubuzima tayemo nga mu kambi n'ubuzima ubugoye cyane bavye ku muntu aheruka kuva ku ishuri ukaza na nuwahora agufata mu mugongo agasanga umenga arakwikabushije ntasubire kukubona ntusubire kumubona ukamenga araguhevye ntakubwira ngana kure mu mutima w'ikizere yuko ejo canke ejo bundi ushobora kuronka ishuri nawe ubwawe urabaho atacizigira ofisi rero ngako ntabaye twabaye nabi nta kazi ntaco gukora natwe turibaza mbega amashuri twize iyo azotumarira iki canke ntaco amaze kuko tutanaronka nawe dushobora kuronka dukora n'uturaka tutandukanye
byashika rero ukiyumva uti narataye umwanya
aligiye bishika kiyumvira ugasanga umenga warataye umwanya cyangwa ugasanga umenga ari gutuma ubyihoza kuko yubonye wize n'umubyeyi yagukurikiranye agacumenga agusohoye agaca guheba mbo ntatuma kuganiriza basi ngo mungurane ibitekerezo umenye igihugu bigenza gute cyangwa amashuri wize yogufasha gute urumva kumenga ushobora gusanga warataye umwanya.
Muri Maison Shalom bakurikiranye ugugwaruka mu mashuri yisumbuye muri kino gihe bamenyesha ko ataburyo bafise bwo kubarihira muri kaminuza. Abanyeshuri nabo babona ko basa nabataye umwanya kubona biga hanyuma ntibaronke aho babandaniriza. Richard nije imbere arongoye Maison Shalom wewe abona ko igikorwa bakoze gishemeye.
Si igikorwa tuba duciye hagati kuko ubwo bumenyi baba baronse bari mu mashure y'indaro birashoboka cyane yuko iyo bitakunda bakaje muri ayo mashuri y'indaro ubwo bumenyi batari gushobora kuburonka. Hari abaronka amahirwe yo kuja mu migambi nka Kepler, Dafi. Ibyo rero urumva yuko twebwe kuba twabateguye kugira ngo babe bashobora kuja no muri iyo migambi yose izirafasha twebwe tubona yuko igikorwa twagikoze kandi neza.
Maison Shalom imenyesha ko itagishoboye kurihira abanyeshuri muri kaminuza muri uno mwaka isanzwe ifata mu mugongo abanyeshuri 336 biga mu makaminuza atandukanye yo mu gihugu cy'u Rwanda. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Nukurewa nchuti bakunzu sivye chokiganiro muri sanga tuatumire mosa kumi. Tuatumire kandi getrisa ha chumi na zibiri mumakuru aza kwa gezgue humu giugu chuburundi. Getrisa ha imge nigite na hotu za kwa tuiko tuashikiza makura rambu ya zoa gezgue huku isina chane chane muri Afrika. Diani na hazwe Magbili ya Bero hamena engineer Linus mwalikumwe muri kano kanya tukwemi tuifurize kurani kwa mubanyu no muvyanyu mwraguma mumviliza ijugi Amerika mundimi zitandu kanya.
Njuti mwese mubandanya kudutega matwi mukanya gatoyi cyane isaha 12 turabashikiza ikiganiro cy'umuziki tubategurira iminsi yose kuwa gatandatu.